tuwashimiye kumandanye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na ku FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro nabwe bwe mutwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cy'umugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera yidegenja mu bihugu bigize uwo muryango.
Tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere kafite buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira cyangwa bashora ibintu hanze.
Uyu niyo Olivier Suguru atwara ishyamwe ry'amahinguriro mu gihugu cyo Burundi asigura yuko ubwo buryo bushasha EAC itegekanya gushiraho kwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cya virusi ya corona bizo hava bibangamira abatari bake. Ino nkuru turagaruka kwandi hatomoye hafi ya maradiyo yanyu. Nende bice ku masonga nkitangura umuryango wa Afrika y'ubuseruko giye gushiraho urupapuro rw'inzira witwa passport rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cy'umugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC de Gemvia. Abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nk'uko vyatangarijwe i Bujumbura n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC muri no ndwi turiko turasozera. Uburundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubangamira gateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe. Ni mu gihe iki gihugu cemeje ko kidashobora guhamagarira abantu kwiteza urucanco rw'ikiza cha virusi ya corona. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bw'umuryango wa Karere ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingire abandi. Mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro Salon Industrielle i Bujumbura icegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazashobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
asiriye roze bandura ntibisibe kwiyongera, ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizokurikira ni uko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi mu gihe wategura iyi murekarengane warakoranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izohava ibangamira uburenganzira bw'abanyafurika y'ubuseruko mu kwishyira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ko vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishyira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro vya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bihugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere kafite ubuseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira cyangwa bashora ibintu hanze kuko udafite urucanjo atojayo.
U Burundi nico giye gucyonyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC naho ibanki y'isi yose yemeye guha u Burundi incancu za corona umushikira nganje w'intoro yagati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itaze kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Jervendira Kubuca yari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umubyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga nawe masaba leta nta ntarumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavagitse. Ntabwo twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azakagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bw'iwe mugabe bizomushikira.
Icyo bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Iterega no ku isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza. Natwe rero ntitwosigara inyuma, murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza kandi n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutemera ku isi. Ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC aribyo Burundi, u Rwanda, Kenya, Ubuganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu. Pia Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pia Claver Niyonkuru rakenuye tukiri mu Burundi, leta ivuga ko ariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha babura matari na bamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Ido nido n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika inayirobi muri Kenya. Elo Julika Neza.
Umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu w'umutekano n'iterambere rusange niwe yashikirije kino cifuzo. Javendera Kobuca asigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomine bufite muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uku niko ndira Kobuca twari ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye babura matari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagirana mumenyeshe yuko mu bushikiranganji tugiye gushyiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe tulichakeneye intara 10 dukeneye amakomine 180 turiko turabikorera ko kugira ngo ukuri turabe amakomine igihugu cyacu kiba gikeneye intara igihugu cyacu kiba gikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde kose nibaza kuri iterambere rusange turiko turarondera rizokunda. Dufite intara zirenga 10 dufite amakomine 180.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko bitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifite kilometero kwadarato iri munsi y'2028. Abanyagihugu bariko bararenga 12,000,000, ni ukuvuga 550,000 ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba, bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero abiriye intara n'amakomine bikwiza icyo bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma icyo twita itunganya planification igenda neza, hanyuma bikagura n'icyo twita tourism n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero jenda ndabashima kandi na ushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushyanganyi ndirako buca yifuza ko nabarongoye intana n'abakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu by'ukuri
nimba ari kuramatara n'uramatari afisa ahatwara haboneka nimba ari musanteri abari musanteri atwara haboneka kandi amakoni n'amatakisi ayatonza kuko turabona kwa makumina mwamwe usanga bigo yatagira n'isoko
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa ko kizere
ntumbero sinzo tuzogaruka hahandi hari imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyo kutabona kwatacho byunguye igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hirya y'ejo nibumve neza icyo bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva icyo bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko baravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo byegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise henshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icagira shikiko akagishira mu ngiro hama kemanga ejo inyisho zivuyemo
mukuri ndiyako batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga zitanu mu Burundi zotuma isindimwa yiyongera n'amahinguriro bakagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuraruko n'itacohoha intara y'umumanuko n'itatanganyika intara y'umubuseruko n'itaruvu intara y'umuburengero n'itarusizi n'intara y'uhagati n'itaruvironsa nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudutera kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kuwa mingo ibintu by'imanzi ingorane z'intara byaragira tera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nshaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyemvesisamo ntibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora nka kazi bagakora bari mu bisagara cunganijwe neza birimo bya nkeneko kitugume twese twumvira mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahaye
igihugu cy'u Burundi kugeza ubu higizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'ico gihugu ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba rege mu mpfunyapfunyo kunonera imirima ntibyo bishure umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema bakenye ikawa zanje bakena imyembe bakena indimu n'amavuka noneho ndategereza
ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema bazambika hasi hari n'ibiti by'intuje bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo nguye ngiyo yo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi rero igihe nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cy'aho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso
nari ndi ku karere inshuro 3 ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'arari muhanga nkagera hano ku munsi waka
uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakora ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye
nta karengane gakomeye rwose yere ubona ari akarengane none se bagutemye indimu imyembe ikawa ise nabareberagaho urumva ubuhombye
nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye
twebwe turasaba ko natwe baturengana bakaduha ubwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo meze ko andi babayahawe bo bayahawe atari ibyabo byangiye kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe
ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa
hari ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri sako yasabaga ope zaratwanze rimwe akazibura kugira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe bose akanishyurwa ari muri za sako zaba tuzazigeza ayo maresti bakabaha ingurane zabo bitarenze icyumweru gitaha ope zatangiwe amafaranga zose sako zabo
Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku butaka bwabo ibyo byarabaye batarishyurwa imitungo yari buriho ibyo benshi mu bakorerwa ibyo babona nko kwirengagiza amategeko nkana kwa banyiri gukora iyo mishinga Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ejo kuwa mbere itariki ya 30 ukwezi kwa munani isi yose izohimbaza umunsi wahariwe kwibuka ababuriwe irengero mu buryo butandukanye mu Burundi ishamwe Fokuderi ibicishije mu mugambi waryo ndondeza kemeza ko aburi maze kumenya ko baburiwe irengero kuva mu 2015 barenga 200 mu kiganiro na Pacifique nini nahazwe atwara Fokuderi yasiguriye umugambi ndondeza n'uko ni kibazo cyaburiwe irengero cifashe mu gihugu cy'u Burundi
ndondeza ahagarara cyane kuri aba bantu tuzadushobora kwerekana ingene bafashwe n'inzego z'igihugu tukanazivugiza arizo mu nyuma bakavugwa irengero gombaga zakarere gatoyi kabo twavuze gabo mu kwezi kw'icumi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro hariho abanywanyi b'umugambi FNL barindwi bafatwa n'uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro icyo gihe yitwa Gerard Ndayisenga abo bantu indwi bose bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Murangia yabafashe izuba riva abafatira aho bita kuri Gite Murangia Mwaro abantu barorera hariho n'ibikorwa by'amenyeshamakuru bo mu isanganiro bo muri za Hema FM n'abandi bari batumiwe aho bose bari ngaho barabona igihe abo bantu bafatwa barabajyana haciye mikeyi umwe muri abo bantu yarasubiye araboneka arataha muhira akahataca yinyona abantu bakibaza ko byagenze gutyo wewe ngo agaruke wenyine ariko mu nyuma n'uwo haciye ibyo bibiri yarasubiye aragenda aravuga irengero tuzi ibyiza ibyo ari byo ubundi wa kabiri twaronse ni uwashoboye gucika ku icumu wo muri bo wari wavuga ko babatwaye mu ijoro baba bagiye kubicira ku Rusizi mu Rugombo wewe warashobora gusimbira mu Rusizi aratoroka arinyegeza gushika arahunga arahunga n'igihugu arashinga intare yiwe y'ibintu byabaye
hanyuma
hakiye abantu batanu hakiye batanu atanu umwe azi irengero ryabo muri abo ubwo nkawe ko n'akarorero kazwi no mu nama nshingamateka karabagijwe mu kwezi kwa kane akabarwa n'umushingamateka ava muri ibyo bice nyine ariko nta nyishu n'imwe yigeze itangwa kuri abo bantu gushika uyu munsi
ego Pacifique Mukanya turaza kugaruka umbarira ibyemezo ufise by'uko abo bantu bafatwa n'inzego z'umutekano ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu batandukanye basi ibibazo babaza
ala ndabumva
uherere ga ala
cyumerere mu gisagara cya Gitega
mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara Fokode turi mu byo ababurirwa irengero mu gihugu cy'u Burundi
jaka bagomba kusubaza ni kamwe ni cyo nyine mwari ko muravuga kijyanye na credibility bo sizo ko kivuga mu kirundi ukuri ko bakurimo mu matohoza yiwe kuko birateye ubwoba bindi kuri gurengero kuko tumaze bifite mu kugera kuri Facebook abantu benshi arabacisha ko abahamaze iminsi haca ko biganiro bijyanye ngo no gushinga intahe ijya baburi birengero ariko akenshi bamwe bamwe ntabwo turi mu Burundi tugaduka none turamwe tuzi atari mu gihugu izo raporo zironka gute zirimo umuco ungana gute nicyo kibazo abantu tuba dufise nayo muri turashima rwose ibikorwa by'umuntu akurikirane ibijyanye n'ibyo buri kwa irengero ry'abantu niba tuza kumurongo mbita ku murongo kuko ino ntiturakurikirana sindabumva neza
ego guma ku murongo ntacyo Pacifique nyina haje akabazo ka ala igitega urakumvise
ego cyane abagize akabazo mbere kanaje no mu bijyanye tumaze iminsi ngo turatunganya aha abantu baca babaga ibijyanye n'ibyo biganiro bibiri na kabiri turabwira ati hariho itandukaniro rinini cyane bisi y'uno munsi n'isi yo mu bya mirongo ibiri na kabiri aho abategetsi bashobora gukora ibintu by'akamaramaza bikaba bitashobora kuvugwa uyu munsi aho nyine ahagaze harashobora kubera ikintu ubu nyine akakibona mu minota ibiri akaba akizungukiye n'amafoto y'ibibaye byose nkaba ndayafite mu minota cumi ikurikira nkaba ndiko ndatabariza umuntu ahagiye kubona ingene afashwe iyo ni isi y'uno munsi isi y'uno munsi ikiganiro nk'uko mugitegura mukandika kuri Facebook ati mu kanya dufite ikiganiro abashaka kujya guhamagarwa niba bitubwira ubwo nyine bikaca ariya minota itatu ikurikira bagasanga bariko barumvirizwa mu kiganiro iyo ni isi y'uno munsi rero ikibazo cyo hamwe bumenya kirumvikana kuko hari nk'abatari mu gihugu muri twebwe bumenya ntibishoboka ariko kandi nibutse ko atari byo ishyirahamwe y'ubudyo ntaba ari umuntu umwe abagenzi b'ishyirahamwe si umuntu umwe aho ibyo bintu byose bikorerwa harimo ababyemera n'abatabyemera kuko amakuru turonka hari amakuru ava mu miryango y'ababuze n'iy'abagenzi babo n'inshuti zabo hari n'amakuru ava mu nzego z'umutekano zo nyine ziba zagiye gufata abo bantu hakaba hari nk'abavuga bati ibi bintu dukora twe ntitubyemera tubikora kubera ko ari banga atakunzi
Pacifique nyina hazo rero uti abanyuruzwa bakaburirwa irengero ahanini banyuruzwa n'abajejwe gucungera umutekano n'inzego zitandukanye ibyemezo bingana gutura bigarutse ko ariko barakwereka bakerekana ati kanaka yabatwaye ifoto ikaboneka imbere y'uko ayo makuru atangazwa
ariho nk'akarero gatoya gatanze n'akarero kumvikana umuntu afasha abantu ni hoteli iriko inaberamo inama ahantu hari n'abamenyeshamakuru ntibibaza ingene umuntu yashobora gufata abantu ahantu hari abamenyeshamakuru akitega ko ibyo bintu bikazomenyekana nicyo kiba kibaje n'ingene ibyo kumenyesha amakuru byifashe mu gihugu amenyesha amakuru ibintu nk'ibyo barabibonye ariko bo nyine baravuga bati ntitwo kubaka kubivuga ko bamwe ugasanga batwandikiye n'abandi gutyo gutyo ariko urumva igice n'ikintu cyabaye abantu barorera ni hoteli ku murango navuga ko cyatse no mu nama nshingamateka kirabazwa harabura n'umwe yishura kuri icyo kibazo Gerard Ndayisenga ntari yigera atumwa ko ahantu na hamwe ndakubwira avuga ati abavuga bino bintu n'ababenshi ndakubasha tunavuga ko tubenshi bigenda gute ko mu gihugu hashobora kuvugwa ibara nk'iryo ikintu giteye ubwoba nk'icyo umuntu akivuzwe ko nanabazwe gusa ndakubwira biregura avuga ati barambesheye ibyo bintu ntabyo nakoze bigenda gute urwego rwo guperereza gutwe rwo kwegukira umukuru w'igihugu bwemere kwambara ibintu bigaze nk'ibyo inyagire n'umwe asohora n'itangazo ni kuvuga ati ba bantu bavugwa ko babuze irengero hari ahantu ibyo bintu si byo twarabikurikiranye dusanga n'ibi 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 aha ni ukwibuka ko imiryango y'abo bantu bavuzwe yagiye iritura mu kiganiro wa komine Kiganda baramubaza araterefona nawe akayokwe ayishyura yuko nibyo abantu bafashwe mugabo atanakindi bahazi ibyakurikiye ibyo ari byo abo bantu baragiye baritura buramatari wa Murambya inshuro zine arabakira ariko nabo nyine yabwiye ko atazi abo bantu bahiriki
ego
ari bibazo cyane mu gihugu
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse bariko baratwumviriza yuko twagerageje kuronka uruhande rwa leta kugira ngo ivyagirije bimwe bimwe canke ibigaruka bimwe bimwe bi ku ruhande rwa leta tubisabira umuco ariko nta ruhande na rumwe rwashoboye kuronka ico bikoze muri CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme bo batwemereye yuko mu mpera z'uko icenda bavuye muri Geneve nyuma y'icegeranyo ngo bariko barakora kuri ibinyene vy'ababurirwa irengero bazoza tugasangira ikiyago turafise Désiré kuri ndi murongo wa telefone Désiré ikaze
murakoze cyane ndabaramukije
mwiriwe uherehe ga Désiré
ndabaramukije na Pacifique amaze ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura
akabazo
ka mahoro cyane
yego ikibazo cyane cy'ambere nagomba ndakibaze nka kuba Pacifique mu matohoza bakora ku byerekeye abantu baburirwa irengero wabagerageza bagashika mu mabohero yose ari mu Burundi kugira ngo barabe nyimba abantu baba batafunzwe ikibazo cya kabiri agomba kubaza none mu gihe abantu baburiwe irengero koko baba batora ibiziga ikibazo cya gatatu ni Dobre Manda kunze gukurikirana ibyo akunda kwandika umushinga nahe Pacifique amubisanze kabisa n'ibyo abantu barafatwa ariko rimwe na rimwe hari abarekurwa ugasanga barekuwe mbona nka twebwe bato twa amaca twindura yuko abatararekurwa bashobora kuba bari muntu ugiye mu gace bagomba adu umucunga wowe ko babashika ko babagira amadesante bagashika ku matere bakabona yuko bakabona yuko kuko abantu
urakoze Désiré imbere ko Pacifique akwishura mbanze ndakwibarize uravuze ngo nivyo barafatwa harabumaze kwibonera bafatwa n'amaso yawe waho uherereye
ego aro babiri bamaze gufatwa kwere barafatwa mu buryo bwo kunyuruza ariko mugabo barariko twarabonye barasiye imiryango
bafatiwe he hari ryari bafatwa nande
icyo gihe bari bafatiwe ahantu
turi kumwe Désiré
ego ndabumva cyane
uti bari bafatiwe ahantu bafatwa nande bafatigwe iki
urumva aba bafatiwe bari bambaye sibire bari mu modoka ya CI ariko mugabo bamaze iminsi ibiri turabona bari baraho kabisa barakomeye
barababanye bawe
barababanye banze mwe umwe yari n'umugenzi cyane
hama bafatiwe iki
bo barafashe babwira ko hari amatohoza bagiye kubagira ku byerekeye ubusuma mugabo nibaza ko basanze atari byo kuba babarekura bamaze iminsi ibiri bigaca barabarekura nta n'umwe
yego guma ku murongo rero nsubize micro Pacifique yakwishije kuri utwo tubazo twawe dutandukanye Pacifique utubazo twa Désiré i Bujumbura mu Burundi
akantu gatoyi mbere yuko ndamwishyura niyo muri ko murakurikirana abo tuvuga ko babuzwa irengero hari umuntu n'umwe wari umaze kumenyamwo mu bantu twavuga ati uyu muntu ari mu bo twemeza ko babuzwa irengero hari undi muntu umwe gusa byanze yashitse ugasanga ni umuntu usanzwe uzi
Désiré
ndabumva
yakubajije Pacifique ati muri abo bantu uko bakurikirana abo bahora bavuga ko baburiwe irengero hariho umaze kumenyamwo
abo babari birengero kaje babari birengero ndabona gusa atetse ibona gusa byandika nawe ndamenyamwo no
asa mukiyeje we mwambajije bya mbere muti mbega iyo tuvuze ko umuntu yabuze birengero twaba tubanza tukajya mu busho bwose bw'u Burundi tukamenya ko uwo muntu atoba apfungiwe muri ubwo busho navuze nti ndombeza buriya bwa mbere bwo n'ijwi ry'imiryango ijwi ry'imiryango iba yabutse niho bakabaza bati turombeze umuntu wacu yarafashwe itariki y'imyaka yafatiwe aha n'aha 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 none kuva icyo gihe ntitubigira dusubira kumubona twebwe tugafasha kuduza iryo jwi ryabo icyo iyo niyo ntambwe ya mbere kuko mu miryango bo usanga bagiye no mu busho muri raporo zacu turabyandika ahantu hose baba baragiye mu busho bubegereye bagenda barabaza bakajya mu iperereza ahantu hose bakambwira ko abo bantu atano bigize bataka bagahakana ko bafashe niyo bazi wari abafashe ugasanga niyo yarahakana ko akigeze abafata
akwino ngaduce dusozira makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro ari kumena Joy Diane na Nina Hazwe higanewe n'amakuru yashyizwe hamwe na Fasil Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muri ranirwa mu byo murimo byose na ubutaha.